Umukuru w'igihugu cy'Uburundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu cyiteze imbere mu kwishyiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara, ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umuyagankuba w'abanyagihugu. Umukuru w'Imana yiriwe muri komine Buraza iri mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cya perezida mu mwaka ushize. Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abasitanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cyabo cyarangiye.
Duheruka kugira ikintu cyagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga ituga rya komine na kamaramaza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega cya komine ahanagira mbere ngabiyishe babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana kubera iki turinda kumva ibujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubandaye tumuhemba ariko aranyonora ituga ry'igihugu. Musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ariwe uzofatwa kuko ntibatubereye ijisho.
Afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikanganji ajejwe intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120. Gabriel Rusiri yarongoye ishirahamwe rikomere rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka ku mwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3. Iyumvi rero tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho nituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ibyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko inda nibanga bitabangikana.
Nawe adahuriza ku gitegiri na Perezida Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utashe
na kamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi izo 25 zagiye hariho ndabagabishije bazitanira bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiragazi bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira yahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara amazi twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvire nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjirana tugasa turi amamiliyaridi y'amahera yo kuvura korona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
rusira twarabwe ko mavuga ko ushaka kugwanya igiturire yakwiye guhe era mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo n'ibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe urikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu ingufu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ibyo kubuza abanyoni n'ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'amashingamateka nkenguzamateka inzego z'igihugu zose aho bajira amafaranga abasuma barakomeye rwose mwa kino gihe basumbye ingufu leta
mu kurindira kwizo ngufu zera kumbure. Perezida Ndayishimiye yamenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu minsi iza azotanga ikigongo kumbure zitandukanye kugeza barishitse ntijya nyuma
nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongo mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazwa kwizi bikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhayiyo ndisi akababaro.
Ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi za mbere muri Afurika naho biruka kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zirwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare birwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ariko bwo perezida mushasha akaba yarabufuse. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.